Iyi ni radio Ijwi y'Amerika. Ijwi d'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu kanya turabashikiriza ikiganiro muri sanga, ariko imbere yaho turi kumwe na Thomas Kamirindi agiye kubashikiriza amwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Thomas,
ye ndagushimiye Frederic, wiriwe ariko
mwiriwe neza.
Nchuti zacu namwe mwese mwiriwe ku itariki ya mbere, rero nkuko mubizi itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mu bihugu byinshi byo ku isi ni umunsi w'abakozi. Hano muri Amerika ho Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi w'abakozi uba mu kwezi kwa cyenda. Ibyo ari byo byose mu Burundi nabo bari bafite umunsi w'abakozi uyu munsi. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza. Eloge,
egome Kamirindi.
Nuko uyu munsi rero hari ikibazo cyagarutse cy'ikimenyane mu itangwa ry'akazi.
Egome ikibazo cyagarukanwe cyane cyavuzwe n'urunani mpuza amasendika COSIBU waserukiye urunani mu birori novuga byo kugwa kw'igihugu byatewe iteka na president Nkurunziza, akaba ari cyegera cy'urwo runani Celestin Sabyimana, akaba rero ariwe yabishikirije.
Hanyuma hari igisubizo yabonye se?
Igisubizo navuga nti inyishu ubwo mukuru w'igihugu na wasano wari yayitanze kubejo, aho yavuze ko ibintu bijanye n'ibiturire bitegerezwa kugwanywa rwose n'ibijanye n'ubudandazwa rwa magendo nk'abantu bashora ikawa n'ubutare mu bindi bihugu biciye mu kinyegero. Navuga nti inyishu yayitanze hakiri kare kuko ibiturire nibyo bijyana nibyo bibyara ibi byo gutanga akazi mu gifuri ata bitabaye ku mugaragaro nk'uko urunani mpuzamasendika rubisaba.
Umukuru w'igihugu ariko muri uyu munsi mukuru w'abakozi yagaragaje ko ahangayikishijwe n'ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka.
Egome kuva mu ijambo yashyikirije Abarundi kubejo president Nkurunziza yavuze ko hari umugambi wa vuba ugiye gushyirwaho wo gufasha urwaruka kugira ngo rushobore kwishyiriraho imirimo yarwo na cyane cyane abo mu ntazo hagati mu gihugu bongere bigishwe imyuga, kandi anagaruka kuri umugambi uri kurashyigikirwa n'ibanki y'isi yose, aho imiryango ikenye cyane gusumba iyindi nk'uko twabivuze mu minsi iheze igera ku 2008 izoronswa amafaranga agashahara ku kwezi agera ku 2020.
Eloge Wirikaneza, iyo nkuru ukomeza widutegure neza, turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye. Urakoze.
Urakoze nawe Kamirindi.
Mu Rwanda naho bijeje umunsi mukuru w'abakozi, turi kumwe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi. Asumta, mu Rwanda naho hari ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu barangiza za kaminuza.
Yego nibyo Kamirindi, minisitiri w'intebe niwe wari mukuru muri uyu muhango wo kwizihiza umunsi w'abakozi mu Rwanda. Yavuze ko mu Rwanda abantu 14% baba barangije kaminuza nabo bafite ikibazo cy'ubushomeri.
Hari igisubizo yatanze kuri icyo kibazo, uburyo leta ishobora kubyitwaramo kugira ngo kibonerwe umuti?
Leta yavuze ko n'abantu barangije za kaminuza bagiye kuzashyiraho uburyo bazajya babona inyigisho ntoya zo kubigisha ibyerekeranye n'ubumenyingiro. Nubwo waba warangije kaminuza, ugende ufate inyigisho z'amezi makeya wige ibyerekeranye n'imyuga. Hanyuma minisitiri w'intebe yasabye n'abantu bafite ibigo byabo bikorera ko bajya baha abo banyeshuri barangije za kaminuza bakaza kwimenyereza imirimo mu bigo byabo.
Asumta, nawe rero iyo nkuru uyu dutegure neza turayitisha mu kanya. Urakoze.
Urakoze kandi
Frederic.
Urakoze Thomas. Turashimiye kandi n'abamenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza na Asumta Kaboyi. Unaho rero umwanya w'ikiganiro muri sanga. Haraheze imyaka 45 Burundi bubayemo ubwicanyi bw'agahobemera bunwa bwahikuye ibihumbi amajana amajana by'abavyeyi hari kwigenekezo rya 49 ryo kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 igihe umurwi w'abarwanya ubutegetsi wisasiye inkumbi ugatangura gute mutongora uhiga imiryango y'abatutsi leta y'ico gihe nayo yari irongowe na Kapitaine Michel Micombero yaciye itangura guhiga abahutu b'incabwenge kuva ku batetsi abanyeshuri bo muri kaminuza hamwe no mashuri yisumbuye itangura gute mitongora ubwicanyi bwabaye muri uyu mwaka burahitanye kandi n'umwami Ntare Ndizeye yagandaguwe kwigenekezo rya 49 y'ukwezi kwa kane mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 yari yashitse mu Burundi avuye mu gihugu cya Uganda ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana 1972 bwaratumye mu Burundi abantu bacika inyamaswa batangura kubona ko kugandagura abandi ari ibintu bishobora kwihanganirwa aha ntitwo kwibagira kandi ubwicanyi bwabereye mu ishure ry'Ibuta Uburundi mwahavuye mu myaka yakurikiye bubamwo ubundi bwicanyi bufatiye ku bwoko aho mu gihumbi kimwe n'amajana 1973 hari abantu isinzi bagandaguye ahorwa ubwoko bwabo bw'abatutsi ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwarabaye kandi mu myaka itandukanye kandi mu gihumbi kimwe n'amajana 1988 hamwe na vuba mu mwaka wa 2015 ikibazo abantu bakwiye kwibaza mu iki gihe ni kumenya ikintu coba caratumye abarundi batangura gucanamwo hisunzwe ibintu bise amoko bitagira insiguro kuko abantu benshi basanga abo barundi bose ari bamwe ikindi kibazo abatari bake bibaza ni kumenya ikintu corandurana n'imizi mu mitima y'abarundi kikabakuramwo umutima urwanko rutagira insiguro aho abonse rimwe barabana ayingwe bapfa amoko n'ubutegetsi o hamwe na maronko uburundi kandi n'abarundi barakwiye kuruhuka bakava muri zondyane atakindi zishikako atarugusubiza inyuma barundi kazoza ku Burundi gakwiye kuvavanura n'izondyane zari kuba zaratagihe mbega ku bwanyu ikintu cokorwa kugira ngo mu myaka iza haboneke intumbero nshasha yo gushira hamwe abarundi kugira ubwicanyi aho buri hose bubonwe kumwe buterwe ivyatsi n'abarundi bose hatisunzwe amoko n'ikihe ikintu cokorwa kugira ngo abarundi bave ibuzimu waje buntu bamenye ko kubiba inzankano n'indyane z'amoko atarukiza bizobashika nako n'ikihe tugarutse kandi rero kuri iyo myaka 45 irangiye habaye ubwicanyi bw'agahomera mu Burundi urunani rw'abacitse ku icumu mu ntambara yo mu gihe mu 1972 waratunganije imyerekano ku munsi wa gatanu mu Burundi abacitse ku icumu basaba kandi ko ubwicanyi bwabaye ku babo bwo kwemezwa nk'ihonya bwo kujyakorewe abahutu byongeye abarongoye urunani witwa Collectif des Survivants et Victimes mu gihe mu 1972 barasaba kandi inama nshingamateka y'u Burundi kwemeza ko ubwo bwicanyi bwo mu gihe mu 1972 bwo kwitwa ihonya bwoko ryakorewe abahutu hamwe no kugira uyu munsi umunsi wo kwibuka abaguye mu rwo bwicanyi atwovuga kandi ko n'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi mu iki gihe batunganije ibiteramo byo kwibuka ubwicanyi bwatangwe mu Burundi inyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko azokwitoza mu kindi kiringo cy'umukuru w'igihugu mu myaka ibiri iheze uyu munsi rero mu kiganiro mu isanga turagaruka ku bwicanyi bwagiye buraba mu Burundi mu bihe bitandukanye kugira ngo twiheze ikintu gituma abantu baguma mu mwijima wo kubiba indyane n'inzankano twatumye rero uyu munsi abashyira ntahe babiri turaza kuba turi kumwe na Deogratia Sinkinamira yakurikiraniye hafi ubwicanyi bwabaye mu Burundi kuva muri iyo myaka yose tuvuze twatumye kandi na Terence Mushano umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe yiyamiriza ihonya bwoko ase genocide mwiriwe neza abashyira ntahe turi kumwe
mwiriwe cyane
mwiriwe neza
mwiriwe
neza imbere yuko ariko duhi ijambo bashiga ntahe twatumiye ndabumva neza imbere yuko mpi ijambo bashiga ntahe twatumiye twashaka mu kanya gato cyane gose mushiga ntahe Deo Hakizimana yarononoseye ibyigwa vyo muri kahise eka akaba kandi ari umumenyesha makuru atubwire ku kiganiro cyane cyane yahaye abamenyesha makuru ku byerekeye ubwo bwicanyi bwo mu gihumbi kimwe n'amajana 1972 atubwira intumbero hamwe n'ubutumwa yashikirije muri icyo kiganiro muri neza mushiga ntahe Deo Hakizimana muri neza mutubwire mu ncamake icyo kiganiro cyari gifite intumbero nk'imwahaye abamenyesha makuru
ere
kambanze ndavuga uko byabaye icyo kiganiro cyane mu ishema kuba ahubwo yari conference yateguwe na n'abanyacyabwenge za ihuriye muri collective yitwa yo kurangiza neza cyabaye mu 2022 cyo kwemezwa cyane cyane n'inzego zibishyigikiye. Jyewe rero nari mu batumire batatu bane bari bajijwe gutanga icyo biyumvira ku byabaye. Jyewe bandumiye nk'uko nabyo nakize ku icumi mu 2022 mugabo cyane cyane bashaka yuko ndababarira indimi zari nyuze mirongo umunani n'umunani igihe twandikira ikete Perezida Buyoya twiyamiriza ubwicanyi bwari bwabaye ku ntegamarangara kandi dusaba yuko yo buhagarika kuko byaragaragara selonu ko twabibona byaragaragara yuko Leta ya Repubulika ya gatatu ariyo tuzobaza nihashika igituma icyo kidacabaye. Jyewe rero uko nabibonye mu iyo nama yabaye ku wa gatanu kuri Media Society News ni byinshi kuko inama yamaze amasaha ane hanyuma twavuga turi abantu batari bake. Ariko icyo nategereye ni ibyo ambasaderi Hermenegilde Niyonzima yavuze yatangiye kuvuga mu kiganiro kimwe yavuze ati iyo habaye jenoside mu gihugu ntushobora kuvuga ko habaye jenoside gusa haba habaye n'abajenosideri. Jenoside rero muri 2022 turazi twese ko yabaye umugabo abajenosideri baramaze imyaka 45.
Ariko Mushyirantahe Deo Hakizimana iyo jenoside mu Burundi ntiremezwa gushika ubu iyo jenoside ntiremezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu.
Ntiremezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu kandi oyi babigira nkana kuko bama bakumye induru naho batakumye induru bikwiye ababigeje barafite informasiyo zikwiye nabo nyine mugabo gushika uno munsi ndibaza yuko ingorane igihugu cy'u Burundi kiko kiracamo uretse n'ibyo cyaciyemo mu myaka 2023 iheze ni kubera silence ni kubera agakerere ababigi babigejwe bashatse kugumya ku byabaye 2022 kuko iyo 2022 itabaho Leta ya Troisième République ntiyari kubahuka ikemera ubwicanyi buraho bugatangura kandi ifite uburyo bwo kubwirinda. Ikintu yamenya ni uko ikete twandikiye Perezida Buyoya itariki 2022 z'ukwezi k'umunani hari haheze ibirenga ubwicanyi bwabaye ku ntegamarangara. Icyo gihe yaciye abihagarika kandi byarakunze ko yarabifitiye ubushobozi kuko byinshi usanga byateguwe na administration yarajeje anake president
wayo. Muravuze ikintu gihambaye cyane rwose Deo Hakizimana, iyi silence eka uko kutadoma ko urutoki inkozi z'ikibi byorangizwa n'iki mu kanya gato?
Bifite ikigo nyinshi ya mbere nuko legitime abo byashyikiye igihe kimwe harageze ukabona yuko atawuri habivuga kuko iga by'abanyonyabwoko bw'abantu cyane cyane byize byewe ndakubwire mu 2022 imyaka 18 n'umunani ngironga mugabo ndaje mu karere mbamwo muri komine ya Kiganda sanga uyu gihe n'icyo cyo bimwe ni mwe abantu bambonye kuko ngo mucyo gihe barabwira ati ngiye wacise ku cyumuguta n'iki n'isiko ya mbere ni kubera abari bagize kubikurikirana ntaba twamaze imyaka myinshi abantu batariho mugabo ni 2008 urumva ko je nari 18 mu 2022 ariko 2008 nari maze kureza imyaka 30 nari narasomye ibitabo yaciye mu bintu byinshi kuko nari umumenyeshamakuru kandi jyewe ntarumvisha yuko nigeze kuba umugerera kaze hari umurambya yuko nakoze ibitari bike mu gihe nari umumenyeshamakuru muri Rubavu bari bashinze kuvuga ibyerekeye umugambi w'ipfuna. Rero hariho ibimugeza byinshi by'indari z'umurongo n'umunani hanyuma bishika mperutse kuva mu bunyororo kuri Bagabya. Uwo munyororo ni we watumye menyenya byose n'ibyo kuri ntegamarangara ama information yari yisibye byamwamwe narayamenye kuko narumenyesha amakuru hanyuma nari nzisa abagenzi mu Bahutu no mu Batutsi kandi abantu ubona yuko bavuga ibyo bazi. Nicyo gituma icyo gihe twaje tuvuga tuti kiragira ibyabaye mu 1982 bigisubira muri 88.
Ego me
icya kabiri rero nuko abantu babizi babona ikigihanya n'akigimose naho nyine ngiye niko cyari ko 1988 twarabyanse twaravuze tuti asese asese.
Ego
byagiye yakurikirana nuko ukuri naho twe twakuvumbuye n'icyo gihe hari yabigije undi wayikurikiranye nk'uko byabwirizwa ikimenye n'iyani muhiri n'iyanagezwa rya perezida ndadaye dushyiremo mbere na perezida cyo ntajyane pardon si perezida ntajyanira yamukurikiye jyewe sindi ko ushobora kumbwira ibihugu bibiri bitatu ku isi aho umukuru w'igihugu bashobora kumwica nk'uko byagenze by'agashinyaguro hanyuma abantu bakamara imyaka irenga 20 akatse ubutungane bera yivuga ko
ikibazo cy'ubutungane ni ikibazo gihambaye cyane rwose mu gihe cyose amakungu canke ibihugu biba bifise umugambi gutorera inyishu amatati yavyo deogracias murakoze cyane rwose murakoze ku ico kiganiro muduhaye nagomba tugaruke ku bashyirane twatumiye unaho umushantahe deho nkinahamira na Terence Mushano reka dutangure kuri mwebwe umushantahe deogracias nkinahamira haraheze imyaka 45 habaye ubwicanyi bwa gahomera bunwa ubwo sibwo bwicanyi bwonyine bwabaye mu myaka yagiye irakurikira hagumye haba ubwicanyi ikintu cyo tuma mu Burundi bafata indi ntumbero kugira ngo muri kazoza ntidusure kumva ubwicanyi cyane cyane bufatiye ku bwoko cyane ku ntara niki
bon urakoze cyane niki no kwishura bunyine naho mbese ibindi ndongera ko no kubwira yuko igituma kuva 1983 ata ibintu ubwicanyi bwagiye buhandanya ni uko atanyishu yigeze ishakwa ironderwa abantu bagize ubwo bwicanyi bwo 1982 nibo babandanije batwara iminsi mike yiheze imyaka mike yiheze urumva ntibari bafise icyumvire cyo kugira ngo bashyire ahabona ibyo ari byo kandi bagerageze gukuraho nama ndabivuga ibyo ntitwarahuye na nyakwigendera bagaza ngenda bamubwira ngo n'ukuri nariragiye kuko iyo mubwirageza mugasoma murondera abantu bishe abantu murabazi abasoda b'abakoloneli batwara amakambi murabazi abagize amafosetike mafosekomine murabazi none abo bantu bose iyo murondera abo bantu bangahe ari 10 to 30 mukabashyira ngaha mukabashyira urubanza mukagira icyo mukoze nta kintu kigeze gikorwa rero ku bico byiwe nicyo gituma ubona abantu bose baguma bagenda mbe ubona nabo biteye isoni kubona iho abantu batanguye kuvuga ibyabaye hahise imyaka 45 atanu umuntu n'umwe yashobora gukura ururimi mu kanwa ahubwo adashobora no kurira umuntu wiwe adashobora no kumenya iyo yajyanye adashobora no kuganduka adashobora no kuvuga ibyabaye urumva ko igenda agahambira mu mugenzo w'ikirundi bishoboka bituma rero hanyuma rero kinda ndiko ndibaza yageze cyane cyane kwita ibyabaye kuko igikuru no kuraba aho tugeze no kugerageza kubaka iyo tubya nicyo kintu kiriho gikomeye cyane ibanza bishoboka tumubwiye tubanze kumvikana tukumva kimwe kahise kigihugu cyacu
kumva kimwe
ingene ibintu byagenze
kumva kimwe n'ikintu gihambaye cyane rwose umushantahe deogracias nkinahamira ari nacyo gituma nashaka kubaza umushantahe Terence Mushano mu Burundi iyo wavuze ubwicanyi cyane bamwe bakavuga ngo ihonyabwoko naho bitaremezwa kenshi na kenshi umuntu avuga usanga avugira ubwoko bwiwe hoko gwiki kugira ngo abarundi hagize ubwicanyi buba ubukorerwa abatutsi buba ubukorewe abahutu bose babone ico kimwe kubwo bwicanyi butemewe ko nababukoze bateza guhanwa ikintu cokorwa kugira ngo abarundi bashire imbere inyungu zo Burundi niki
murakoze shinganaye Frederic uko abavuze imbere yanje babivuze namwe bwenyene mu ijambo ry'intangamarara mwavuze yuko ibara amaraso ya sese yisubiriza kubera ari ibihonyabwoko cyangwa icyaha cy'agahomera bunwa cyaha n'ibyaha byo mu ntambara byabaye bigeze bihanwa mbere yuko dushyika mu kwahera z'imyaka 45 y'abantu bicanye mu Burundi amaraso agaseseka bamwe bakavuga ko ari ihonyabwoko ry'abatutsi abandi ry'abahutu harimo imyaka 52 heze kishwe abatutsi bo mukeye no muza ni usangana imbere yaho iyo 65 bahana ababikoze kumbure 72 bari gushya haraheze imyaka 29 ntega marangari yaye haraheze imyaka 24 93 haraheze imyaka 20 yabusa haraheze imyaka 2 mu mwaka 2015 ikibabaje nuko bamwe iyo biherereye kujya nyene mu bivuga baguma bivugira iho nyabwoko yabashyitsi baba bahutu kwabo babata batutsi kwabo none ugenda gute kugira ngo abarundi babone ibibutso bw'imbwa nk'uko perezida wacu w'ishyirahamwe ase jenoside cirimoso akunda kubivuga ati nta mpari zibihuza kandi kirazira gukangariza ko iyo abantu bakangarije ko hacamera ugwiri aho kumera ibiterwa byiza iyo abantu bicanye abandi bakabireka ibindi n'andi marasa aturagaseseka umuti uriho nuko hoba ukuvugana ukuri kujya amasezerano yarusha yabivuga neza uwo muguru ukuvugana ukuri ukaba uhagarikiwe n'abantu bagenwe na ONU bakaba abo bantu batari mu bwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi niho badahengama hanyuma ibu rero uwo mugwi abanyamategeko bashyizeho kuvugana ukuri n'ukurekuriranira bari babuze yuko hariho abo muri mpuzamakungu ONU boba organe consultative baca barabaha muri ofisi yo komisariya odrwa dolone mugabo leta iheruka kwiyamiriza uwo mugwi wari washyizweho na leta nabo baca barabivamo gukorana na sebeye ONU mugihe twebwe tubona yuko dushaka ukuri mugabo ntidushake ko hari abandi badufasha tuva twipfuze hari ikindi kibuze mu masezerano mpuzamasezerano yarusha aratekanije ubutungane nk'uko Hakizimana yabisabye
nk'uko ubutungane niwushe nawe mushano muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana ukuri ariko ikibazo cy'uko umurwi utobamwo abarundi ni kwa kuvuga ko mu barundi ata muntu umushinga ntayo bahari mu barundi hari abashinga ntahe ikintu gihambaye nuko abarundi bonyene bo kwizigiranira bakaraba abashinga ntahe bijunje akaba ari bo imbere ko nk'uko mubivuze n'abanyamahanga kenshi na kenshi mwarabonye ko mu Burundi bagerageje kumvikanisha usanga umurwi urya ubarega ko bahengamye uwundi nawe ukabarega ko bahengamye ico ni kibazo gihambaye cyane rwose abarundi bakwiye kwicarira reka tubibutse ko turiko turabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunyesha makuru n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika murambarira Jean-Marie bwini beneza
yere wa mahoro
mahoro murafite kibazo murafite cyumviro
mbona igeje mbere na gyanterere
yego
ndukurikiranye zabaye kiriya geze ubwishingira butungane navuga ko ata ntwaro nziza iraha bayavuga ngo ize guhana intwaro zose z'amatsisa baza birondeye inyungu tsinda zabo gusa nk'uko babona twagize muri 2005 ngo taronse agahengwe bari gushya abanza bakabandi abantu bakoze ibyo bintu bagahanwa mugabo wabona nabo nyine kugeza ubu naho barondera nabo barafite ayandi madosiye azobagira mu yindi myaka iri imbere urumva ntabyo bokora tutaronse intwaro ibereye bitokwamari dupfaka ubusa tuvuga ngo bacyo baragandaguwe bihereye iyo nyine murakoze
Jean Marie Ricardo ni jambo Eric mwiriwe neza Eric muratwumva
ego
murafite ikibazo icyumvire mu kanya gatoye cyane rwose
je kibazo nari mfise agira mbazo abatumire ni giki babona cokorwa kugira tuzobeho mu mahoro twegwaruka turiko turakora kuko n'ubundi ibyo bari bategekanya abanyepolitike bahari nk'umugwo wo kuvugana ukuri no kurekoranira mbona ataco uzovamo wafata gute umuntu ari conseil yatowe mu mugambo kerikonko ukaca kumushyira muri uwo mugwi ntituzi ko yavuye mu mugambo azohava aca avugira uwo mugambo rero mbona nuko borondera abantu batagira aho begamiye nk'ari mu mashyirahamwe yigenga nibo bashobora gufasha muri uwo mugwi nuko murakoze
Eric mushya na Deo Gracia Sankinahamira bashya na Jean Marie na Eric basana batizeye ikaba dafise icizero kinini cyane cyane kubikorera ba Murundi bavuga ko kudahana ari kintu gihambaye cyane gose ikana ukwizera uyu murwi nagira mugire ico mubabwi
yego cyane numbirije Jean Marie na Eric ariko imbere yaho nari numvirije na Terence Mushano reka mvuge kuri sengere ndabikurikiranye ikintu cya mbere cyo nubwira ngira ngo gifasha bose kugira ngo batore ibintu byarije ni uko bana Mushano yavuze ngo ubundi wese aguma avuga ko ubunyabwoko byabaye ku bwoko bwiwe agira ndamubwire yuko ahageze yabwiriza kumenya ubunyabwoko icyo ari cyo we yavuze ati nidogere ni ubunyabwoko n'ibikiya bitandukanye agira ndakubwire yuko iyo ubwoko ryabaye ku Bahutu mu 1972 ryarateguwe icyo kintu cya mbere no kubwira byateguwe kuko ndashobora kubona umuntu bagenda bashyika ku ishuri bafite lisite bahamagara abantu bapakira amakanyu y'abasoda kandi bagapakira mu miduga y'abasoda urumva n'ikindi kiba cyateguwe cyangwa bakarondera umuntu w'umupfonksiyoneri ari muri provensi cyangwa komine Kanaka ugasanga baramufashe mu papiri imwe n'ubundi uri makamba n'uri mu kibitoke cyangwa uri mu kirundo bakafatirwa rimwe nicyo byereka rero ko bateguye babiteguye hanyuma rero ikindi nacyo gikomeye ni uko byari bitumbereye umubi w'abantu mu by'abantu ubwoko bumwe kuko bose bivuze neza ko ari bose ashobora kuba ari umututsi we yagiye kubera agiye aguye mu mbero ariho turabazi n'amazina turamaze kuyaronga abashobora kuba baguye mu mbarero kubera bari banyegije abahutu hanyuma baca barabitsa kubera ibice urumva byagiye bikurikirana ubwoko bumwe umugwi w'abantu akabwira gatatu ikomeye cyane ni uko bakoreshejwe ibyo bwa leta kagira bwakozwe na leta ukoreshwa ibyo bya leta bivuze kubwira ko batwara amakamyo mu mashuri kujya gukurikira abanyeshuri bivuze kubwira yuko hagenda abakozi ba leta umukozi wa musitande cyangwa musitandeni wagenda agafata abandi bagafatanda akabajyana ku ikomini kandi ikimenyamenya ni uko amafosi komini ubu tujye tubita ibituriro ni byo zina ry'ikirundi twatoye ibituriro biruzuye ku makomini nka yose ahantu hari komini zigiye mu 2014 biri ku makomini ibi nabyo biri ku makambiriteri ibi nabyo biri ku maprizo niho hari ibituriro ibituriro twarabiharuye ubugezi kuri 2500 yego abyo ni ibintu bidoheza bikarondegwa bigatozwa bakamenya ko ibyo byose 2500 ari byo icyo gihe iyo umuntu yari aravuga ati 83 2002 93 n'ahandi yego kuko nta muntu yapfuye akwiye kurenzwa kuri urwa mazi byiza nuko twabitahura byose reka nje ko rero kuri iki cyavuze Eric nduvenya Jean Marie yavuze ati mudemiseri yari abaje twatuzi ko ari bazobihera ko baratangura kubigira nabo barafite amadosiye yabo banyegeze yewe n'ukuri amenyere kuvuga ibintu nkomoye mubiye umuntu adatomoye agapfa kuvuga ibintu cyo nakore aba ariko arabeshya nta kindi abarundi twarabayivuze ntituramenyera kuvugana ukuri kuvugana ibintu bitomoye nawe araza agasira ikintu ngaho gusa ngo hari ibyo yiyagitse abanyegeza mugabo ntavuga ibyo ari namwe bw'abajenderisi bamuza mu babaza batomore kuko niba natwe dushobora kugira ngo twishyure hanyuma Eric nawe
yavuze ikibazo cyo kudahana mu musozere cyane rwose ndabona akanya kariko kagenda
ndakenda kunyaruka ibyavuze ikibazo cyo kudahana cyane cyane cyo abazize ati wakorwa iki wakorwa iki nicyo gihe nafashe cyane ariko kuko ikibazo cyo kudahana n'igitangaro kuko n'ibintu bigirwa n'abatware mu gihe umuntu ashobora gukora igihano icyo gikomeye cy'ihonyabwoko agakurikirana abantu bamanda bagapfa ibihumbi amajana hanyuma ntihaboneke nini rero Hakizimana yavuze ati nta gihugu na kimwe ku isi wovuga wumvise bice mu mukuru w'igihugu mugabo bakageza imyaka 20 ata muntu n'umwe aravuga ati ibintu byagenze bityo na bityo na bityo wowe turi gutata hirya
egomeyeigana
kandi dupfuza reka rero ndaguhereze umuti yasabye kugira ngo niko
nibyo nushaka nyarutsa uyu muti mu kanya gatoye cyane rwose
ndahereje ni kuri rwose
Ego merekanda basawe mumpe nyishongo fingo fimushyantahe de gracias sankinamira rekane ivyo bibazo vya Jean Marie na Eric tubibaze na mushyantahe Terence mushano nawe nyene agire ica bivuze ko
ico uko Jean Marie yavuze ukenewe indwaro ibereye bone guverna ikintu ciza mu gihugu mu bihugu byo iyo bimeze gutyo kana marasa seseka kana ukene butugereza abantu kubaho ikindi yuko abantu ike tokuba wa shiraho usungane shiraho inyishu zibereye ariko ngarutse kuvyo de waheje kuvuga nivyo njya sinabeshe abantu bose biyegeka ko ibyabo namwe bwo mwavuze mutabarundi wabashinga ntahe bariho bariho mugabo bazogenwa nande abazobagena bazobarabo babanze kubaza abo bantu bati umuntu nta gatosi mu muziko babashizeho nkuko tubona abandi babashizeho nta muti urama usobaho mu bisanzwe hakenewe umuti urama amahoro atari amahoreranye ikindi leo akwiye kumenya nuko negationism ari mbi leo hananka kuvuga ni twebwe cyangwa bariye gituma tukeneye abo muri oni nuko ari bo bafise ububasha bwo gukarishya neza icyaha cyabaye ko ari kimwe kimwe twebwe rero twoheza tukabashikiriza amagogo yashitse hanyuma nabo bakadufasha gukarishya ubundi tugiye turabyivugira nta rukiza ruzoboneka mugabe ikikenewe ni abahutu n'abatutsi barakwiye kuraba inzira imwe kuko amagogo ashikiye umwe n'ubundi ntamukingira hari ibintu byitwa declaration za fait de droit de l'homme zabaye mu 48 ko ubuzima ari katihabwa ikaba ari mu ngingo ya mbere twubahane dusoneranire atakuvuga ngo bajya bakwiye gupfa ahubwo bose bakwiye kubana n'abasogukuru n'abasogukuruza barabaye igihugu kirabakwira nibaza yuko atamananiza arimwo mugabo uwibaza ngo azokoroherwa ari uko abandi bahonye arihenda bazobatikiza n'ibyo mugabo bazokwamaho kandi babaraba isese migumi batera baraba ahubwo babaryohere babahimbarirwe kubabona ko ari bazima bongere bubaka igihugu kimwe kujya basogokuru n'abasogokuruza bafatikanije n'abami babo
cyane cyane bamenye ko ari n'abamwe tubibutse inshuti mwese kamwe kamwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent Innocent muri neza muri hehe inosa
ubujumbura mu Burundi
ego murafite ikibazo murafite iyumviro turiko tuvuga ku myaka 45 iheze habaye ubwicanyi bw'agahomera burunwa mu Burundi ubwicanyi bwabandanije no mu myaka yakurikiye duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ko je no vuga n'intererano nashaka gutanga
ego
cyo bacyakorwa kugira ngo abantu ubwo bwikanye buhagarare nuko haboneka abarongozi beza bazi kurengera ibyo by'amoko bagakoraho igice cyo kuguma bavuga ngo amoko kubera twese tuzi ko twaremwe n'Imana imwe kaze kuvuga ngo umuhutu cyangwa umututsi kandi bakareka kuza baragira ibyo bintu byo kwikwegera ko je novuga hanini yuko abantu bimikana bapfa ibintu by'amaronko umwe wese ashaka kwikwegera kutabumbwa n'ibyo dufise umwe wese kutabumbwa n'ibyo afise nivyo mbona abantu benshi baba bakunda kwama bariko barapfa aba rero nubandiko ndahanura abategetsi yuko kandi boza barumviriza abarundi bose bakamenya umwe wese ingorane ziwe batarabiye intara canke agatumba batarabye ngo igihangange ababikora nabo abo nyene bicana bakaraba uwo bayakoze icyo cyacyo kuri cyo umuntu bakamuhana batarinze kuraba ngo ava mu mugambwe kanaka canke ngo numutegetse kanaka ngarongoye ngo asa amabanga ngo ayanaya bakamuhana atavye kurinda kuraba ijya no hino uko ari kose
nibaza
yuko nga wacha tubana neza ugasanga amahoro yagarutse mu Burundi. Murakoze
Innocent reka Denis Jambo Ribert muri neza
Nirweneza cyane ndaramukije nabandi bako muriza radio hijwe ya America n'abatumire nawe nyine baramukije.
Muri neza barakumva duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro.
Ijambo nagomba kuvuga turababaye cyane nk'abanyagihugu abantu twakuze twumva amabi yakorewe ngaha mu Burundi abantu basheshwe amaraso hanyuma akaba atakirakorwa ibyo biratubabaza cyane kandi bikadutuntuza kandi bikatuvuga tubyubahwe kuko amabi yabaye ngaha mu Burundi harabayeho kudahana kandi ntawuyobewe yuko leta yari iyobowe na Petero Buyoya ariyo yoba yarashize imungiro igandago y'umukuru w'igihugu na cyane cyane ko atabasirikare bari kugurumuka badafise umutwe ubayoboyemo. Ibyabaye mu za 1988 na Gahomerabunwa ubutungane n'ubukore waramutswe igihugu icyo gihe ahamagazwe n'abari bamufasha kuyobora igihugu hanyuma umugwi Severe nawe nugerageze by'ukuri udufashe ushire ukuri ahabona kuko iriye kuva hushingiwe subu sivuba n'umwaka w'2015 wari bwagere ukwiye gukora ibishoboka byose ugashyira ahabona amabi hanyuma uwagirizwa n'ikibi agakubitwa naye mu gahanga ibyo bizo duhumuze ku banyagihugu ugwaruka rugwarutse vuba bitume abantu benshi basonera ikiremwa muntu n'agateka kazi na muntu kubahirizwa.
Urakoze Ribert mon cher Naideo gracias Inhamira. Hari kibazo cyigeze kuvugwa cyane cyane imbere y'uko mu gihe cyo muvuze kubishikirijwe na Innocent Ribert. Hari kibazo cyavuzwe ko igihe cyose yabaye nk'ubwicanyi nk'ubwo bukabije bw'agahomerabunwa kenshi na kenshi biha insiguro cyanke byerekana ko ubutegetsi bwo muri ico gihe buba bujegajega cyanke ataco bumaze aho muhavuga ko iki muce mujano kuri ivyo bibazo vya Innocent Ribert kuvugira umvira vyabo.
Atacho mbizo yangu katwa SVD yeto mbubu watacho mbumaji ugi chayi mbizo yangu katwa SVD wabukozi.
Ok, nariko mvuga ko mukanya mwavuze ko hariho Nadeo yabivuze avuga ati igihe habaye ubwicanyi nk'ubwo nko burya bwo bwicanyi bwo muri 1982 1993 kenshi na kenshi intwaro ihari iba atacimaze ititaho abanyagihugu hanyuma muce mujano kuri ivyo vyumviro vya Innocent Ribert.
Ibyo birionekeza rwose cyane beno kubwira yuko hari abarundi betwese twaravuga mugabo hari abavuze kuruta abandi kandi hari abavuze kubera intwaro kubera abasanzwe batwara hariho rero batwaye imyaka kuva 1965 ubwo bitangura gushika mu 2000 gushika n'ubu ni washaka mugabo urazi abantu bapfuye batuko duhora kwanda bagerageje ng'ibihumbi 500. Ikindi cya mbere cyo no kubwira yuko imbere ya 1965 imbere ya 1972 nta muntu undi n'umwe w'imbunzi yariho w'imbunzi komiteri byo ntabaje mugabo ibishyitse byose abagabo ngo byatewe n'abarobere abarobere ntibishoboka kuko abarobere baza bafite ahantu baza bafite n'imbunzi barondera kuva rero 1965 1969 1972 1988 1991 1993 nayo gushyira muri za 2015 n'ahandi ibyo byose ni ibyamira kandi hariho abantu bajejwe igihugu hariho uwegiye kuvuga mu kanya aravuga ati nk'umuntu yarahagaye igihugu muri icyo gihe barakwiye kumahera bakamubaza ibindi bintu byagenze ibyo rero n'abamusubiriye bamukuye ntibigeza byinzi imicombero ntabwo igeze icyamubaza bagaza ntabwo igeze icyamubaza Buyoya ntabwo igeze icyamubaza ye benshi baravuga mwe baravugura abandi babagaze yagize ibyo 1992 ubwo ipito imicungo yarize 1992 bagazagiya ibya sizenderegiteri bya ui hanyuma Buyoya yagira iby'amakando stop concentration ibyo byose byarabaye hanyuma rero mubageze aho bigeze yewe nuko ndo kugira yuko igihugu cyane yitwagwa n'abantu hari gihe batandu bose ma province bose ma commune yose aho se bari umuntu adejwe gutwara kuba ku mutumba gushyigira ku mukuru w'igihugu bari abantu batwara icyo gihe kandi cyangwa bari mu bagize mu ruhare ikintu rero nibaza gikwiriye ubu n'ukuri yego mu to kwibukora kiri mbere ya byose nukwa kumva twese kimwe ibyadushyikiye ibyabaye hanyuma abahari babikoze tukabamenya kubamenya byonyine turabatiye ibintu byagenze byose tukamenya ibintu ingene byagenze bikagenda birakurikirana urumva kandi ibyo n'ukuri ndakurahiye hari umusanzu yavuga ngo nimba abantu bo hanze nta muntu wo hanze ashobora kumenya twebwe kandi abantu babikoze abenshi baracyahari n'ababona babikora baracyahari ibintu byaraye ibyo byose turashobora no kurongera n'abandi bwa bakaza akaba ariyo tubwira bareba ati ibintu byagenze uko n'uko 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 niba mu Burundi hari abasinga ntawe hari abasinga ntawe bashobora kuyandara
yego mereka
rero ikindi nacyo yaravuze ntuzenya
subiza hamwe n'ikintu gihambaye cyane rwose musha ntahe degrasias nkinamira ariko nagomba dusabe na Terence Mushano nawe nyene agire cyavuze cyane cyane kubyerekeye nk'ubwicanyi buba hari umutegetsi umukuru w'igihugu ubwo bwicanyi bukaba bugafata intumbero y'ubwicanyi bw'akataraboneka haba hari ikintu kibuze ubutegetsi wa buri mwibarabara aho muhavuga ko iki muce mugira nico muvuze kubyashikirijwe na Innocent Naribia ivyimbiro vyabo
urazi yuko igihugu kiba gifise abakiramuzi ibyaha biraduka baba babiteguye baba barababateze umutego ivyo ari vyo vyose umuti urama abo bategetsi bategerezwa guseruka bagaserukana intahe n'ingingo iyo bitabaye gutyo bitebe bitebuke barabibazwa kugira rero izo bintu ntibabibazwe baca kujya abandi babivuze bica bihagarara mu maguru masha urumva babafise ubutegetsi bwose mugabo iyo ziri ingabo zabo ziba abandi bose bakoreshejwe aribo bakwiye bagatikiza abantu ivyo ni bibi cyane je nibaza ko ari byabaye kinta butegetsi na umwe nigeze nsaba ubwo bwose bavuga nibagombe barenguke abo bantu babatutsa byagirizwa abahutu bafite ibyo bagirizwa nibarenguke twebwe icyo dukeneye nuko amahoro yorama ibindi kugira ngo byo bavuga byo gusubiza hamwe umwe ruvi bukuru gakwira hose abategetsi nibabijemo badufashe abarundi baronge uburaro n'uburamuko bagire amahoro atari amahorerane abandi natwe tureke kubafasha muri negasiyonisme twebwe ibintu umututsi cyababaje umututsi n'umuhutu abuze uwiwe arababara ikiba gisigaye ni byakozwe n'abandi abamayimayi murere n'abari kumwe n'abandi b'umwigwi bari bateye mu rumonge bo bari bahandi babitege ko havuye ibadmanitse idrapo ivugizo bakagira la Republique du Soleil bari bande byovugwa nande byoshigwa habona gute twe twibaza yuko abarundi bijyamuye babashinga ntahe bafatanije n'abantu bo muri ONU naho tuvuga ngo ni ngo bamwe barabanga abandi bakabanga bega tubashe ubwo si ukutashaka yuko ubutungane bubaho mugabo iyo utagira ukuri
dushobora kwemera yuko kuza gusasa imbere kurenguka imbere y'intahe.
Ico ni kibazo.
Urumva rero nitureke kwanka abo bantu ahubwo nitubemere baze badufashe nkuko bafasha ibindi bihugu byahuye n'amahano nkaya y'iwacu.
Ukuvuga kuri nico kintu gihambaye cyane rwose, ico ni kibazo tuzosubira no kugaruka ko turafise undi bunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika. Claude mwiriwe neza.
Mwiriwe
murafite ikibazo, murafite icyumviro, munyarutse cyane rwose.
Mfite ikibazo.
Yego.
None se ko mbona n'ubundi nta mutekano ukomeza kugarukamo kandi inzego z'umutekano zihari. Halo?
Uri hehe ga Claude?
Ndi mu Bugesera mu Rwanda.
Yego.
Ko mbona ubwicanyi bukomeza kandi inzego z'umutekano zihari, zo mwazi baza ko zaba ziri guteganya ikihe gikorwa kugira ngo ubwicanyi buhagarare.
Urakoze Claude. Reka duhe n'ijambo André. André miriwe neza.
Allo.
Oui, allo. Urafite ikibazo, urafite icyumviro.
Intererano bagomba gutanga.
Yego. Uri hehe ga André?
Mu Kirundo hafi y'Imusiga.
Yego. Duga ku ijambo.
Allo. Cyewe icyo nashaka kuvuga uko mu Burundi hatabonetse nk'umuruho mukuru w'igihugu arengera amoko agakunda ubwoko bwose kimwe, niwo mahoro yaboneka. Kuko cyane cyane benshi bakunda nta ukunda igihugu bakunda inda zabo. Urabona demiri seke ibintu by'amoko byari bitangiye guhera mugabo, ubona ko ubu byasubiye kuza. Urabona ko byari bimaze kuba byiza, none byasubiye kuba ari ubuhata atangiye kuboneka inzangano hagati y'amoko. Rero icyo nabona ni uko naho bavuga ngo jenoside indazi bya dini ibyo muri Septembre hari hatangiye kwicwa uwitwa Kinyungi, niyo byatangiye. Hari inama aho kuri Ministries of Office, hanyuma mu Rumonge niyo byatanguriye. Mu Rumonge batangiye kwica bitanguraga hafi yo ku Musaga, niho cyatanguriye. Mu by'ukuri abahutu baratuye inyuma kubera Septembre, hafi y'abahutu benshi, ariko byari byatanguye abahutu batanguye kwica hari gutegeka witwa Dayahoze Martin ubaze uwo bavuga ngo ni jenoside ntibamuzi, niwe ari kuba perezida kiri ibyo nari mutariko ndabizi. Urumva rero ubu bari bakwiye kubirengera icyo cyose hakabaho guharirana, kuko hari ibintu byo kwihorahorana. Habaye mu kubiha abantu abategetsi bakabirengera amahoro yoboneka.
Kubirengera ni ikintu gihambaye cyane rwose, kuko Uburundi ntibuzo kwama muri izo ndyane za moko. Reka duhe ijambo mushanahe de Gracias Nkinamira agiye cyavuze kubyashikirijwe na Claude. Reka na André. Claude akaba avuze ko hari inzego z'umutekano ariko bwicanye bubandanya. André nawe akaba avuze icyo kibazo cyo kuba umukuru w'igihugu bose bibonamo. Sinzi ko avuga ko umukuru w'igihugu yo afise ava mu bwoko bwose, sinzi ikintu yashatse kuvuga cyane cyane. Reka duge ku ijambo mushya na De Gracias mu kanya gatoye cyane rwose, ndabona kanya kagiye.
Imana iduhaye twogira abantu basangiye ubwoko bose, nuko bidashoboka kuko ndabava mu bwoko bumwe ntibabura ibyo bapfa. Bazi ko no kukubani hariho abatare n'abegiramariko baragwana kandi ari bake, kandi bafite umubyeyi umwe, ibyo birashobora gushika noneho. Ariko cyane cyane nibyova kuko umuntu avuga kuri bose, kuko bariho benshi. Uwogira umugambwe wabavuga kuri bose ubusanga bari barenga abarundi 80%, bariho kandi barashobora kuba babyumva, cyane cyane gusumba, cyane cyane ko byaba bajya gusumba abandi. None rero njyakubwira Imana ni ukuri, hariyo ibya Claude yavuze ati ngo by'inzego ku nzego zihari iki se, nibaza yuko inzego aho ziri zirakora cyane kandi zikora ibintu n'ukuri byiza rwose. Yewe no muzungika akajya kubaza mu Bufaransa ibishyika, bariho abantu birirwa barapfa muri Amerika ari wanyu, hari birirwa barapfa mu Bufaransa bwe n'ibintu ngo n'abajihadi ngo n'ibiki, hariho birirwa barapfa Burusiri burazindi byagenze byo kuri aeroport na he hari n'ibindi byo batwanga kuri ngwanda ko ndangwanda ari mu France cyangwa mu biri gitamu mu Amerika ndangwanda ari byo byo neza ko sari hari ariko abandi basiga gupfa ariko politike zikabaranye gakora n'ibyo rero iri kwirakora niyo ngaha mu Burundi niko iri kwirabigenza hariho rero n'ibindi bihugu biri mu Rwanda urabona hari ingorane dufite ngaha muri zone y'iwacu hariho igihugu cya Congo cyama kiri mu ngwano umwanya wose yabo uramenye yuko ingwano iri muri Congo na nyatse kadusiga kuko yatsise igituma ingwano iri muri Congo igituma igahera ni kubera hari abantu bayitera bayishyigikira bakanayikinge kugira birongere ibyabo ariko bararondera ibyo birazi kandi nungaye iwacu nibaza ko icyo bituma abantu benshi badakubwira ko ariho bahita n'umuntu bakamubwira ati ugenda ugira ingwano dukushyigikira tugira umukuru w'igihugu ubundi bakamubwira gutyo undi bakamubwira gutyo undi bakamubwira gutyo bw'abasanga bose iyo bahuye bakarwana none rero nibaza ko umutekano uriho rero Andrea nawe Andrea yavuze ikintu cyo ke jenoside yuke ile jenoside aravuga ibintu bya kiyo yewe n'ukuri ngaho ndatese ikintu n'ukuri ndekure ndabyishyura neza ko ndabyibaza
mu kanya gatoya cyane
oigo ngira nihute ngira nihute cyane kuko n'akamaro kwa muntu ariko arakwegera kubyibondera kandi hagarira ko nakubwiye kare ko ushika muri 72 nta Burundi wo hanze yarahari rebellion ndiye cyo gukagira 92 kandi wo gira rebellion ndiye cyo mu rumonge bigaza mu itanga ndi koko ropli ingere yo twi nyuma cyo mugora nawo yo zani yo hera mu rumonge cyose byo jahandi kugira ngo aronge ingene z'abunyene arika kuzo ariko arabandera mbere ko tubikora mbere n'izinemeza na gato sinshobora kwemera na gato ko habaye rebeliyo ntibishoboka baravuga mbere n'amajipe yagiye kubazana muri Congo baravuga neza yarungutswe n'abategetsi banda y'icyo gihe ntabona ukuri ngo ndavuga nga mugabo birahari hamatohoza yabaye ingene byagenze abantu ingene baje n'imodoka ingene zaje n'ingene babigeze kugira ngo bakomve ngo bagire mu butu ko aribo bateye n'abagashaza mu butu aho kwica abanyekongo bakica abarundi
ndabona ndabonye kana akanya katujanye mushyana de gracias leka mushyana Terence mushano agira ico yishuye ku cyo kibazo tura ndasura ko ha ijambo mu kanya kari imbere Terence mushano ku vyimvuye byashikirijwe na Andre ekana amana mushyana he Claude mu kanya gatoye cyane gose turafise abanywanyi baturindiriye turafise Benoit turafise Mbanzi dore abose turashaka ko ha ijambo imbere yuko ikiganiro kirangira duga ku ijambo mushyana he mushano
bavuze yuko hakenewe abategetsi bo bafata ubwoko bwose cyo kimwe niyumvira ko icyo cyiyumvira ari kimwe kuko iyo abantu ubafata neza ukabubahiriza nawe barakubaha iyo abantu bafise ubwigenge bukwiye iyo abantu barima bakimbura iyo abantu atawubicira ubuntu nibyo deba ariko aravuga ngo niburaya baraza bakica abantu byo barabica mugabo ubutegetsi buraheza bukabakurikirana kugira ngo bwubahirize abahiteka babishwe kongere bwubahirize n'abasigaye nibaza yuko icyo cyiyumviro bifuza ko natwebwe atyo cyiyumviro dukwiye gushyigikira ibintu inyigisho z'amacakubiri ntacyo zimaze iyo ziva hose ko haba abantu bo muri Congo baguma bashishitira intambara bagashishitira mu Burundi none twe ko duciye ubwenge tuzi ko ibyo naho babigirayo babikuramo inyungu ntituragira kugira imyaka yo kubyanga tukavuga tuti inda rero twirabira izacu ibi byose bidutandukanya duheze tujye hamwe tubivugane atawanjya wangura atakuvuga ngo jewe icangakiza ahubwo ukagumukiza ntiwinje nibaza yuko abarundi dukwiye kuva ibuzimu tukabyibundu tukubahana tugakundana tugasoneranira byose uburyo bwose bwo kudutunga n'ibidutunga atakubwira ibyo kurondera ibintu by'umurengera ukahunga ibyo ugatungwa n'ibyo wakoreye bikakubumba hanyuma n'abantu ukabaho bakorera ibyo bintu byose mu ntango numvise muvuga iz'ugutanga akazi ko bakora cyangwa sankunzi bikahaba
byose bikaba
akarungu gashoboye
yego me ndabona kanya katujanye reka duhe ijambo abanywanye bi radio ijwi rya America turi kumwe na Manzi Ndore
Ndore muranda bumva
tubwire izina ryawe neza ko
ni Mbanze Ndore
Mbanze Ndore muriyo neza
be murakoze
muri hehe mushiga ntahe muri hehe
ndamukiriza batumire
yego urakumva muri hehe
ndi muri Canada
muri Canada mu nyarutse muvunagura amajambo akanyaga toye cyane
urumva stadiri birabaje ko imisi yose uwo mushinga ntahe mushaga gutumira umenga afise intumbero yo gupfobya iyo genocide yatutwariye abacu ko je ndi mu bacika 10 nabuze dawe mu 2022 iyo numva umuntu nk'uwo mushano asanu antukagira ndabaye gose niko imisi yose ibibazo by'abarundi abambere nitwe tugomba kuba kubitorera umuti urumva nko kuza katuzimiza katuhenda avuga ati n'abanyamakungu bazoza kudutorera umuti bego hari umunyamakungu wabuze umubyeyi wiwe gaho mu Burundi hari umunyamakungu wabuze umuryango gaho mu Burundi none uwiciwe ntazi uwamwiciye turaza batwiciye ingorane twari twaragize nuko batubuza kureba katubuza no guserura ko twabuze urumva rero iyo ngenda arimo isa yo guhakana je mbona ko ari n'umunegasiyoniste ahubwo naje ahabona nawe ahubwo tumusha mbega yoba
urikura mukiru ubanza mushiye ntahe ndabona
mwengo imvuga afise vraiment iratubabaza twebwe nko guhakana ibyabaye agasubira akaza mukamuhi ijambo ku radio akadukina akadukindaga vrema birababaje murambabarire murambabare ndababaye ariko
nibaza kutamwumvise neza majambo yavuze
natwishure natwishure
reka mukanya ndamuhi ijambo abishura ariko reka tubanze duhi ijambo na Benoit Benoit mukanya gatoye cyane gose miriwe neza Benoit muratwumva
niyo neza
miriwe murafite ikibazo murafite cyumvira mukanya gatoye cyane gose
yego murakoze kuri ijambo nagiye numviriza mumwe wese ingana tuga icyo umuntu ashobora gushobora kabona ni uko umwe wese yerekana ko ari we wababaye kurusha uwundi abatutsi barabo ko wababaye kurusha abandi abatutsi kenyane mbere umwe wese ariko aravuga agerageza kurondera ku ruhande nyine kuriwe abandi ukamenya nta n'icyo babaye ibyo bintu bishe cyane rwose igihugu cyacu buriya umuntu akwiye kumenya yuko abapfuye bose n'abarundi kandi barafite akamaro bari bafite ikintu bari gushobora kumarira igihugu uburyo butandukanye bumva ko hapfuye n'abantu bakomakomeye igihugu cyarahombye ariko uno munsi yakeneye inyishu nawe nkura mu gihugu hatariho abantu bashobora guhagarara hagati n'ubwo biri uko ingorane gusa ni ko ubutungane igihe cyose usanga bugomba kwegamira ubutegetsi bukagira igitugu
ikibazo cy'ubutungane mushya na Benoit ni ikibazo gihambaye cyane rwose icyumvira mushikirije twakifashe nk'ankama nashaka ariko mu gusozera duhi ijambo mushya na Deogracias nk'inahamira agire cyavuze cyane cyane ikintu mwashikirije cyane mwese mwahuriye ko nuko abarundi babandanya kutavuga n'ukuri eka ni ikibazo cy'ukudahana mu majambo make cyane rwose umuntu umwe mubwire ico muvuze kuri ibyo bibazo hamwe n'ivyumviro bishikirije nabo ashya na babiri
yego ndagutire kumayange gatoye ico gihe mu 2023 nika mu ikoreje gisende spri ngona ringi bayo hanyuma bakansi zose nazigira ikiriri hariho plus de 80% amazu barabahutu mugabo mu 2023 nta n'umwe yarasigaye nta n'umwe ikiriri kandi bita ikiriri hari quartier residentiel urumva rero bavuze ko bahereye ku mboneza abantu baboneka nibyo n'ibintu byumvikane neza cyane nacyo gituma ndavuze ndi hajya no kuraba iyo ibumbero byari bije icyo ngomba kuvuga rero mubwira ngo dusohere ndagisubiyemo ni uko dusoma akahezi kacu tukagisoma ndetse dushobora kugasoma kimwe tutabanje kureka abantu ngo bavuge hari abantu bataravuga kuva mu 2022 gushika uyu munsi bataravuga ibintu by'abacegeye kandi bariho hariho n'abandi babikoze kuva mu 2022 batarafite ikintu na kimwe kandi barabikoze bafite responsabilite urabona rero kuva mu 1995 na 2022 abo bantu bose baguza kuza bakavuga ibintu nyine byahenze hanyuma tukareka turi kwegera ko hirya no hino kandi noneho nta muntu asabwa umutima wo kurekura atabanje kuganduka atabanje kuvuga ati jewe umuntu wanje nabuze ndamumenye ahondo no
mukanya gato mushya na degrasias nkiramira mukanya gato amasegonda 20 muri baza ko mu rwi w'igihugu ujejwe gutahoza kuri no kurekuriranira uzofasha muri zo ngorane zose abarundi bafize mukanya gato
yebo ndabyemera gose cyane kuko nizo twarondera kubanda kera mugabo aguza kuba hari mwabantu b'intabwenge
Kandi bahazi kuba cyabantu.